Agriculture amakuru mu Kirundi.
Turabaye miriwe tubahani kaze mu makuru radio indundi kwitiriye abateguriye kuri uyu wa kane ni tariki ya 6 kwezi 8 2026 waza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Sendare nkuru y'igihugu ya Rutana yahanije ku mutaga w'ukuru wa kane igihano cyo gupfungwa imyaka 5 ni hadabu y'amafaranga y'amarundi agera ku 250,050 abagabo babiri harimo ugendesha ipikipiki hakaba ari mu ntahe y'ikibiriraho. Abanyagihugu ba mu mitumba itandukanye y'ibugabira muri komine Kirundi ntara ya Butanyerera basaba ishyirwa mu ngiro y'intumbero yatanzwe n'umukuru w'igihugu ngo baronswe amazi meza. Intumbero yatanzwe mu mwaka w'2023. Bamwe mu bagendesha imiduga barashima ko imusha zo kugendesha miduga ko zigiye gutangwa nkuko byatangajwe kuri uyu wa gatatu n'urongo igipolisi kijejwe umutekano wo mwibarabara. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agarimwa bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Dieudonné niyo yanzigamye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru mwimukwayo.
Radio Indundi Culture.
Sendare nkuru y'igihugu ya Rutana yahanije ku mutaga w'ukuru wa kane igihano cyo gupfungwa imyaka 5 ni hadabu y'amafaranga y'amarundi agera ku 250,050 abagabo babiri harimo ugendesha ipikipiki hakaba hari mu ntahe y'ikibiriraho bakaba bagirijwe urudandazwa rw'abantu. Mushikiriza manza yamenyeshe ko ku igenekerezo rya mbere imyandagaro y'uyu mwaka umwe muri abo yafashe atwaye abana babiri bakiri bato umwe w'imyaka 13 w'imyaka 14 ku muntu ab'igitega aho yaca batwara mu gihugu cya Tanzania. Abo bose bakaba bakomoka muri komine Tangara mu ntara ya Butanyerera akarere ka Rutana kakaba gakunzwe kuvugwa nk'inzira ikoreshwa mu kudandaza abana babajana mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru tukaba twikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera ngaho iburunga. Abanyagihugu baba mu mitumba itandukanye y'ibugabira ni muri komine Kirundo intara ya Butanyerera basaba ishyirwa mu ngiro intumbero yatanzwe n'umukuru w'igihugu ngo baronswe amazi meza. Intumbero yatanzwe mu mwaka w'2023 icyo gice cy'iyo ntara kama ya Bugesera kigaguma kirangwamwo ubukene bw'amazi ibitera impungenge abanyagihugu muri ico gice. Bamwe bakaba bihereza yavomwe mu kiyaga cohoha canke atemba mu myonga aho ibidi imwe y'amazi meza ahibugabira ikaba ishobora kugugwa amafaranga 2,000 mu mafaranga y'amarundi. Norisindo w'Imana.
Imyaka iramaze kurenga 2 umukuru w'igihugu ategetse ko abanyabugabira baronswe amazi meza ariko gushika manga ya abaha babemeza ko atakirahinduka arico kibababaza.
Ayo mazi ntigeze aboneka.
Umukuru w'igihugu yarigeze kubivuga ko yaje mu bugabira umugabo ntiyigeze aza. Ivya amazi rero twebwe no mu bugabira twaramaze kubihe.
Inyuma y'urugendo umukuru w'igihugu yahagize mu 2023 ari naho yatangiye ntumbero ibigega by'amazi byari byasubiye kuyarungikwamo. Ibyo ni byamaze umwanya nkuko bibandanya bisigurwa n'abanyagihugu bashikiriza ko amazi meza bari mu byankenerwa bikenye mu Kirundo.
Ikintu kizimbye ni wacu rero n'amazi gusumba n'ibindi byose bibaho.
Mu gihe zone bugabira yegeranye n'igihugu kibanye cy'u Rwanda abanyagihugu bahaba babonike na ry'amazi meza nk'ibitera soni mu bijanye n'itera mbere ariho bashikiriza amakenga ku ndwara zija ziri yadukiza.
Tunahumeka turamaramaye kubera kandi twe tukaka igihugu cy'ubune giteye imbere.
Ho mu ivuriro turabona abantu bafise inzoka byavuye kumazi mabi amadiare ibintu nk'ivyo nyene.
Ico bikoze mu mazone 3 agize komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera ku mabarabara atandukanye haraboneka imiringoti y'amazi harunze. Abaha bakemeza ko babwiwe kwije mu mugambi wo kubaronsa ayo mazi haraheza amezi 2. Tubajije uhagarariye ikigo ca leta ahameha kijeje gutanga amazi mu misozi muri komine Kirundo ryari iyo miringoti ishobora gutangura gufasha abanyagihugu wo yishuye ko ushobora gutanga amakuru wenyine ari umuyobozi mukuru w'ico gisata mu gihugu. Uwo nawe ntituramuronka ariko tubibutsa ko igihe atangiye iyo ntumbero mu 2023 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yaneguye ingendo y'abatumye ibyo bitaja mu ngiro haca atanga ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo ibintu bibe byasubiye ku murongo.
Aya mazi je nayikurikiraniye kuva mu 2020 bati bampenda ngo amazi yashitse muri komine Bugabira none si ndahashitse ataraje. Uwo muntu utwaye ibyo amazi atabyashoboye natahe indongo zose zikura kumeza nigirira imigwi nkorera none ngire
ubibidi imwe ipima amaritiro 20 bugabira ishobora kugugwa hagati y'amajana 7 n'2,000 mu mafaranga y'amarundi. Abadashoboye kuyagura nayo bari muri abo bavoma ikiyaga cohoha canke bakanywa yatemba mu myonga yaho muri ruheshi 2024. Umukuru w'igihugu yari yasubiye kumenyesha ko ico gice kiri ku rutonde rw'imitumba ibwirizwa kuronswa amazi meza mu gihugu. Ico gihe yararamutse ashikiriza hayubatswe mu mugambi washigikiwe na Diyoseze Katolika y'Igitega muri komine Ndava mu ntara ya Gitega nyine
Norisi Nduwimana ubuyobozi bwa komine Rumonge bwo mu ntara ya Burunga buvuga ko uriko buratorera umuti kibazo cy'amazi kivuga muri ico gice musitaneri w'iyo komine Auguste Minani yemeza ko amabombo y'amazi 18 hamwe n'imigende y'amazi yasibuwe ibyo bikazotuma rero ibice bimwe bimwe byo muri iyo komine byari bikenya amazi bizoca biyaronswa kurikira musitaneri wa komine Rumonge ni Auguste Minani
Ikibazo cy'amazi icyo twovuga ni uko hari intambwe twateye uravye ubukene bw'amazi twa dufise mu minsi iheze twovuga ngo amazi ngo arakwiye oya ariko turabona yuko ibikorwa bigenda bikogwa bituma ubukene bw'amazi bugenda bugabanuka aho ni ubuhankarorero ko mu minsi yazo yazo ku mutumba wa Mugomere kandi cyangwa Mugomere itagira amazi ariko hariho amazi twa dusanzwe hari isoko ry'amazi yari hari ishyirahamwe amazi wotera dufasha uyu munsi igice kitari gito cya Mugomere cyaronkejwe amazi nk'umwaka uheze twagiye dusibura imigende y'amazi yari ifise ibibazo turubaka mbere n'amasoko y'amazi ashika ku 18 turubaka n'umugende w'amazi umwe usa n'uwaheze n'ubundi tuko turaheraheza uravye rero nk'ibigenda bikogwa ubukene bw'amazi bugenda bugabanuka bari bugabanuka tukizera yuko uko minsi tugendera hera abantu nka hamwe mwisaga ca Rumonge hari umugambi munini wa leta kuduha amazi aho mbere uwo mugambi kurateya intambwe mbere uwo mugambi ni wahera kabona yuko amazi mwisaga ca Rumonge duca amazi duca turego muti burundu
Auguste Minani hakabarongoye komine ya Rumonge hari imyidogo muri bamwe muri banyena amazu n'abafisi bibanza byo kubakwamwo bo kumugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko ariko barabuzwa kubakwana na rya imbere mu gwabwe ivyo bibanza batigeze berekwa aho basaba uburenganzira bwo kubaka banegura ko ivyo bibanza bari babihawe n'abajeje intwaro ari nabo bariko barabahagarika muri kino gihe ubuyobozi mu byo bujejwe harimo ivyinyubako buha bo bibutsa abafisi bibanza mu bisagara ko bibujije gukora umugambi wo kubaka icari co cose badafise uruhushya gw'inzego zibijejwe aho kumugwa mukuru wa politiki Gitega twakura mugenzi wacu wa Nise Ntanguvu
inzu n'impome z'inzitiro z'impangu ziraboneka aho zigenda zirubakwa mu makarti atandukanye yo kumugwa mukuru wa politiki muri abo bariko barubaka mu bibanza byabo bemeza ko batanguye ibyo bikogwa atana hamwe basabye uburenganzira kuko ataho bazi ariko bagitangura abajeje intwaro mu makarti aribo baje kubahagarika gutyo babarungika gusaba uruhushya gukubaka muri ibyo bibanza mu kigo kijeje gutunganya isagara n'uburaro iruhande yabo hari abantu bavuga ko bubatse mu bibanza byabo barekuwe n'abajeje intwaro muri quartier ataburenganzira bw'ikigo obuha barondeye hamwe hamwe muri ayo ma quartier bamwe bisanga bubatse mu barabara ikigo obuha cyamaze kwerekana no mu bindi bibanza bitarekuwe kubakwamwo biturutse ku mvo n'izindi zitandukanye nk'uko kubaka mu gisagara bitunganijwe nitangazo ry'ukuyibutsa ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro ubuha mu cyamake mu Gifaransa byo kuwa 17 mu kakaro uyu mwaka komiseri mukuru Dieudonné Nkuzimana yashikirije ko ukubaka mu bisagara bitisunze amategeko vyabaye ndanse muri iyi minsi uyarongoye ikigo ubuha yibutsa ko bibujijwe gutangura ibikorwa by'inyubako ivyo ari byo byose utabifitiye uburenganzira bwatanzwe n'inzego vyega gutyo ararikira abajejwe intwaro mu makarti kurikanura babone guhagarika inzo nyubako zitisunga amategeko yo gutunganya ibisagara anese ntago vigitega radio indundi culture
radio indundi culture
Amakuru yacu arabandanya haracari kibazo cyo kumenya ubwoko bw'isi n'igitegwa bijyana bikaba byavuzwe n'abarimyi b'abarundi bitavyihuriro ry'abakorera mu gisata c'uburimi muri Afrika rikaba ryarimaze iminsi n'ibera mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ivyo bituma abarimyi badaheza ngo bamenye ko ibitegwa barimye bizokwimbuka ni mu gihe abashakashatsi bemeza ko ivyo vyigwa mu Burundi bishobora gukogwa ariko abarimyi batazi ko bikogwa jotangira tuzi
Donate Nizeyimana ararima kongera gashora imivyaro y'ibitegwa bitandukanye kanye
imisero nayo ni yamavoka makariangara masereriyo amapapari n'imitagafera n'ibiti bitaye imikaritusi biteramo mu misozi hanamye hejuru
yemeza ko igisata c'uburimyi kikibuza ubushakashatsi bujanye no kumenya ibigize sindimwa n'igitegwa bijana hano mu Burundi
oya turacare ku rugero rutoya cyane kuko benshi dukunda ko gukora ibintu turi ko turagereranya nta buhinga nta n'ubumenyi dufitiye n'akarorero twe dushobora kuvuga dutere ka dutere ibitegwa dusanzwe tumenyereye by'ahantu ahanamye canke nk'ahantu mu kiyaya kumbe rero yambuto niyo twari kuronka iyo mu kiyaya twidugije ahanamye hari gihe iba yari kuhaba.
Juvenal Ndayikeza arimo akongera akadandaza imivyaro y'amatunda aratandukanya nk'ico gitegwa ubwoko bw'isi gikunda kubamwo bisunze uko bakizi.
Amatunda ntumva kuyatera ahantu hose ubonye, birasaba yuko isi y'amatunda aba ari isi idakunda kugagagurika ikuma kandi amatunda akunda n'ahantu hakanye.
Ramazani Nyandwi umuyobozi w'igisata c'ubushakashatsi mu kigo c'akarere cigisha ibijanye no gufungura Eyansi ca kaminuza y'Uburundi basanga bari mu gushika ubu bataramenya ko kwigisa indimwa n'igitegwa bijana ko bikogwa mu Burundi.
Ikibazo nibaza yuko cuba kiri mu barimye kumbure nabone nibaza ko siho bagifise nibaza ko nabone nyango nti bari bwamenye yuko ivyo bintu nga mu Burundi bikogwa. Rero kuri ubwo rero nibabimenye ivyo bintu bibi bakogwa abahinga barahari ibikoresho birahari nibiture ikigo Eyansi kugira ngo kibafashe urimo bwabo.
Yemeza ko kubimenya bifise akamaro
kujekeye kugwiza umwimbu kujekeye ibyo bita mu Faransa control qualité des aliments.
Icigwa cyo mu mwaka w'2022 cy'ikigo cya leta kijeje ubushakashatsi mu burimyi izabo cerekanye ko ibice 73% visi y'u Burundi irimo umururazi bigatuma umwimbu gabanuka mu myaka y'1960. Icyo kigo cyari izisi muramvya mu ntumbero yo kuharima igitegwa cicaye.
Jotan Iratuze zamwe mu bagendesha imiduga barashima kwimusha zo kugendesha imiduga zigiye gutangwa nk'uko vyatangajwe kuri uwa gatatu n'urongo igipolisi kijeje umutekano mu ibarabara abagendesha imiduga bagasaba ko ariko ko vyoshirwa mu ngiro vuba kugira ngo ingorane nene ziva kwibura gizo mpusha zigabanuke bakabona kandi ko akwiye no kwiga ubundi buryo bwo koreshwa mu kumenyesha umuntu kuruja gwiwe kwabonetse iruhande y'ubutumwa bwo mu matelefone kuri kira bamwe mu baganiye na radio Indundi Culture.
Iyo ngingo ni nziza cyane kuko urumvira huye benshi ko kuba zitariko ziraboneka hari habo byafatiye ubuzima ko bapapuro batanga hari ba bose bataguha akazi umuntu uko dufise cyane hari ushobora kujya bukana icyuma hanze ufise agapapuro kubera ibindi bihugu ntibyakira ukakumvikana yuko umugambi mwiza ikintu kizima nk'abashoferi dukenguruka n'abandi bariko barinjira mu mwuga w'ubushoferi.
Turayishima cyane kubera urumva zirya rese urashaka kujyana n'iyo wundi bazidufata nko mu gihe ugiye gusaba akazi urashaka kujyana n'iyo wundi kubera atafata ibiri ugasanga na manyanga mugabo mu gihe ifoto y'ibiri ko ijya piramide konti yire ijya karate urumva nta wujya na bumwe wohenda umuntu urumva nicyo cyiza cyane
kubera ko aka karatasi karakantu katanabikika neza njyana wo gashyira ngaho n'umwana wifata akagatanga ubwize ubwize ikibazo ubwo bakugonze cyaka katatu bakemera niho hamwe bo bikurikiza kaziduha nk'uko babivuze biba ari byiza cyane wabona ari shipping ngira prix de deux ans bataraguha pebe rero kuba bemeye ko bazoziduha ni ikintu cyiza cyane prema mwo bikurikiza byo ari cyiza cyane twoshima cyane
twoshima so hoko nyene n'ingoga kugira nyene abatarazi bonka bazibonka n'ingoga kugira bakora nyene bedegenze
simba mwe muyera cyangwa mutima mwiranda yamukoreyemo akiyumvira gusohora iryo tangazo muri we hashobora kuba hari umugambi wo gukora icyo kintu cyo twosaba nk'abashoferi nuko bishyira mu ngiro kugira ngo byorohe kuko byego
kubera amatelefoni aratakara ugasanga inimero wari watanze hariya aye kubera izi myaka myinshi si ugifise ugasanga warondeye iyindi nimero shasha cyangwa mu iyi minsi ari iminsi ivugana amatelefoni ugasanga iyo nimero yaba yugaye muri limitere cyangwa muri rewo kuvuga yuko barondera iyindi strategi boduha k'ubutumwa
bibaza si bose bafise amatelefoni ya android hariho abatarashikira iyo nivo cyangwa ubu botanga agacanke bagatanga ikibanza muri pefe cyo kubarizamo n'uje twizo bintu abifise ku muco abantu umuntu wese aziga ko ya depoje cyane muri peseri azigayo uruhusha nagende mu kibanza mu gihe atashoboye kubona iyo message.
Icyo gipolisi nyine kijeje umutekano mu ibarabara kimesha ko giye gusubiriza ivyuma vyapfuye vyafasha abajabuka mabarabara n'amaguru vyitwa muri imigwi y'Igifaransa fait tricolore ikaba vyashikijwe n'urongoye ico gipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara kuri uwa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Etienne Citegetse yaneguye ko abagendesha ivyo vyuma mu mabarabara ko batubahiriza abo bagenda n'amaguru iyo bariko barajabuka ayo mabarabara yemeza ko biteza amasanganya ariko akamesha ko abafashwe batubahije abanyagihugu baheza bagahana kanwa tumukurikire
zijya passage pieto zabo nako tutagira twebwe onivugi police kijejwe ruja nuza mu barabara nabona ko keje muzona bona abapolisi ko barafasha abantu kurenga urya natwebwe ajya mafe atanguriye kudakora yagiye apfa kamwe kamwe natwe byaratwongereje akazi kuko akovyakora nitwebwe dusha tugakora bijya navyo byaragize ikibazo igihugu kibifise mu minwe ariko bariga bacujyana kugira bishobora gutunganya ubushasha kuko natwe bitwongereza akazi bigatuma ibindi twobaye turimo bitatworoheretse abantu benshi ngaha mu Burundi ntibaratora indero ijanye no kubahiriza abantu bagenda n'amaguru araka anu tugifise kumuntu agenda n'amaguru ari wataza kurindira tanke yitayemo biramusha mu mitwe yacu biracaruko uyu numwanya mwiza guhamagarira abantu banyonga ivyuma bigenda n'umuriro canke nibitagenda n'umuriro ko bahamagariwe kubahiriza abantu bagenda n'amaguru abo dufashe turabahana twisuza amategeko ariko twe ni tunezerwa no guhanani byo bavyiza bagerageje kuvyubahiriza ubahiriza abarundi bene wabo kuko niyo bijitse akabisanganya birababaje burya umuntu yapfuye n'igihugu
Etienne Nshitegetse akaba ari umuyobozi arumwe igipolisi kijejwe uruja nuza mu mabarabara ni nawe turangije kwa makuru yacu nkingurukire mwese mwariko murayumviriza nkingurukire Kofi Olivier Rubeye intware mfaje mwabw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamye nayabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoroba mwiza w'umuherereye na gahwane